Kandi si yose ni ndaba utubwira muri make washitse Bujumbura mu Burundi washitse amahoro urugendo rwagenze gute
Nashitse amahoro ibujumbura nuko mwashaka kubimenya ngira ngo mwarumvise ko abana bashoboye kuntoroka ariko iyo baramfashije bamaze kubona yuko abana turatari kumwe barashaka kumfasha ku buryo bakora amatohoza ama barasanga nta kinyagira na kimwe nta ruhara nabishitsemo ko nta byari no kungora kumwenda bacunga hanyuma baraheza barambwira yuko ashobora kwitahira ko nagera ategereza gutaha kuko mfise ibyo ntegereza gutera iterambere ry'igihugu ntambo zari gutuma nguma hiyo ko ntacyo nari impunze kandi none amahoro
none mucitegura kugira ngo muze muri ayo mahiganwa ya robotics Washington hari ico mu myiteguro we n'ugwaruka wigeze ubona canke wikeka yuko bashobora kuzosigara muri Amerika canke bazoshufata izindi nzira
mu majambo make abana twabiteguye neza mu mahiganwa ndabigisha ukuntu babubaka robo kumwe ne bayiprograma hama turagera tugera kuza ntibigeze banyereka ibimenyetso nofatira ku bihambaye binyereka yuko bashobora kuguma hiyo kuko twagumye turi kumwe umwanya utari muto no muri aya makompetition nkuko nagerageje kubivuga hiyo nibaza ko n'ikintu baba bafashe ingingo ubwabo cyangwa babifashijwemo n'abandi bantu gushika kuri uno munsi ntaramenya ku buryo bafashe ingingo yo guca baguma hiyo ariko je naragerageje uburyo bwose bwo kumenya amakuru yabyo kuko cyari igikorwa nari niteguye ko bafashije abandi bana mu Burundi bakabimenya bakashobora kugira icyo bamariye abandi bana ngaha mu gihugu naje kubwiwanje numvise ko mbabaye cyane ndabura ukuntu ndabifata mba nk'umuntu nyirapfanywe n'umwana mu minwe amujyanye kwa muganga ariko nyine ndagira umutima ukomeye wo kwihangana ndabwira abazungu ko ntegerezo agiye kugaruka mu Burundi ko nta kibazo mfise kandi igihugu cyanjye ndagikunda ntambu zari gutuma ngira nguma hiyo kuko numva umengo uko bagiye ni decision bafashe babifunditse batabimbwiye ikintu na kimwe mvuga ati rero kuko bafashe decision kandi atacyo nshobora kuyikora ko kininiya ati ntakundi ndabyakira uko ariko n'umubabaro kuri jewe kandi kuko abo bana ni baracyari bato ariko nabo ubundi ntibanareprezentasiyo ya san pulse z'abandi bana basigaye Burundi kandi bategerezwa kumenya ibyo bintu nzokora ibishoboka byose kugira mvugane nabo badufasha numve ko bashobora kubandanya badufata mu mugongo kuko twashoboye kugira ikibanza cyiza kuri classement mondiale twabaye aba 73 ku bihugu 163 byashoboye kwitabira ama ekipe yashoboye kwitabira ayo mahiganwa bagira ngo twitwaye neza uretse nyina ko kantu bashoboye gukora batangije inama nanjye nkiro turuva ndi muri iyo situation
ego none nko mwishyira hamwe ryanyu ibinye byari bwabe haraho mwari bwaje mu mahanga ibintu nk'ibi bigashika
oya bwa nkuko bwarubaye bwa mbere tujya mu mahiganwa nk'ayo kuko niho twaje gitangura iki gikorwa ngahe wacu nkuko ariho cyari gitangura ku kundi mugabane w'isi mu bihugu byinshi ari nta bandi bana bari nari bwajane hanze cyane bwari bwa mbere tujya muri ayo mahiganwa uretse yuko je nashaka kuronka kanya ko kuba mu bindi bihugu ariko ku bwo yumva zo gukunda igihugu no kumva yuko ari cyo nakora kugira ngo mfashe mu bijyanye no kurera urwaruka no kugwigisha ibintu bitandukanye fati ingingo yo kugaruka mu Burundi
abantu benshi baribaza bati none byagenze gute kugira ngo nyuma yaho umenye yuko babuze wabasize inyuma bamwe baribaza bati kuki wasize abana bakiri bato inyuma utaza amaherezo yabo canke amarengero yabo ntikoba kwarabaye kubata utazi amakuru yabo yaho boba bari ni naba hari ikibico bacabashikiye
oya sinabataye ngira ngo kugira nze ngaruke Burundi nashe kukorana n'ababiraba bari bategwe ico gikorwa barashoboye kumenya ko abana batorotse nanje nza kubibona niro turugende umwe hanyuma barashobora gukora intukegeranyo barabona yuko ataruhara ndabifisemwo kuko twagerageje guhamagara ababyeyi baratubwira ngo nimuhumure bamaze kumbwira ngo duhumure nagiye kumenya reyerema rero yuko abana babe informye ko bafashe decision yo kuguma hariya niyo mpamvu umwitwarariko nawe ugize muke kuko kandi abazungu barambwiye bati ushaka kuguma hiyo cyangwa ushaka ugize ndababwira toya jewe nshaka gutaha kuko urumva nyimba abana bahisemwo kubikora batanteguje bagahitamo kugumino sinumva sinomenya naho ndanabatorera ariko bo abo bazungu bari bafite umwitwaro ko kumenye ko nyimba abana bari mu mafamiye yabayaje kubatora bamaze kuvyumva ko baciye bavuga bati nakundi wowe ko tumaze gukora abatohoze tugasanga nta ruharo bifisemo niba bushaka kwitahanya wo kwitahira hari mubandanye icyo gikorwa umva kuyobowe kubandanya kugikora
ego none aba bavyeyi nkuko bivuze mwanose amakuru yuko ubwo gwaruka gwavuganye n'abavyeyi babo rubabwira ibyo bariko barakora canke rubabaza ibijanye no kuguma muri Amerika tubwire muri make ingene icyo kiganiro cyo bacaragenze hagati yabo bana n'abavyeyi babo
kugeza ubu sindashobora kuvugana n'abavyeyi ko nakubwiye nashitse cyo kumugoroba sindashobora ndacyaruhuka urumva ko narushe mu mutima cyane gose kubera ibyo byari bimbaye ko ntabyiteguriye nshikane no muhira ndushe hanyuma ndaruhuka uno munsi nibajije ko nshobora kurondera ababyeyi kugira ngo bashobore kubwira icyo bavuze hejuru y'icyo gikorwa kuko nabo ubwabo gushyira kuri ino saha nta na kimwe baraza kumbaza ni ukuvuga yuko ata mwanya ndabonana nabo ngo tuvugane kugira ngo bashobore kumpa umuco w'ukuntu baba baragerageje kuvugana n'abana kuko nibaza yuko igikorwa nk'icyo ni ikintu umwana ashobora gufata decision ko kimwe bo mbona umengo barakuze aba bafite imyaka 17-18 kuko nkiri niyo aba barambajije si wowe wibaje ko abana babikoze kugira ngo bakubabaze cyanke bakugirire nabi nabo icyo nababwiye ati muri jewe numva gusa mbabaye kubera ndabaye desu ho nabyo narinda biteze ko ati nabyo narinda biteze ko baca barambwira bati kumbure abana bashyitsi babona hari tentation yuko boronka ubuzima bwiza gusumbiye iwanyu ati babona kugumino ariko ndabwa ati ntiyari imvu kuko n'abarundi benshi bari mu Burundi kandi bamerewe neza hoba ikibazo kimwe cyangwa ikindi mugabo ntampfu yari gutuma baca baguma hiyo kuko ntawe uri kagabiruka inyuma ntawe uri kararondera kubagirira nabi niyo mpamvu jere na cemvuga ati iyo bica hose ni uko noshobora kubaza ababyeyi bakaba mu muco niba barabibabafashijemwo cyanke ho bari n'ubundi yabibafashijemwo ari iyo umuntu akabimenya kugira ngo bikure icyeyi kuri ekipe yacu yose nk'uko twari twamaze gushika hiyo
igipolisi cyo muri Amerika cyo bacaragerageje guhamagara abavyeyi babo kiravugana n'abavyeyi babo mu Burundi
kubera abavyeyi b'abarundi ata ururimi na cyo byarangora kumva ibyo bariko barambaza neza ko nagize imana ndaronka abantu bamfasha kugira ngo nicyo gutegera icyongereza cyabo neza nubwo ndakivuga ndumva ko icyongereza cyabo kihanitse cyane baragerageje kuba borondera contact z'abavyeyi kugira ndababaze doba bampa amakordone bamwe bambwiye bati nukuri na twebwe ubwacu ntituzi aho abana bari igice boba barimwo ariko hariho abashoboye kumbwira ati humura kumbure ko bafashe iyo ngingo hari igihe boba babonye yuko aribwo ubuzima bashobora kubamwo hiyo numva nsambaye n'uburemye ko abazungu bari bashaka kumenya yuko boba bari mu minwe y'abantu cyangwa boba bazimiye kugeza kuri ino saha ndiye kuvugana n'abavyeyi numve koko bampa umuco umbure wotuma abangira icyo nshikirije kiri Claire cyangwa ubwabo bashe kubyivugira bakabyivugira
uratubwiye ko polisi yo ngamuri Amerika yabitohoje iravyihweza muranaganira barabona yuko taruharo wari ubifisemwo kuri iki kibazo nyene polisi yo mu Burundi yoyo haramakenga canke woba wumva ufise kubijanye n'ubwo gwaruka n'ingene byo byaragenze muri Amerika niki he kintu wobwira abantu bo afise ikibazo kijanye nuko woba waragiye mu mahanga ugasigaye ugwaruka rw'abarundi wobishurute
ikintu no babwira nuko mu majambo make nari nabajanye kugira baserukire abandi bana b'abarundi muri ayo mahiganwa yarabaye bwa mbere kandi no ku bintu by'ubuhinga bwa none ngira ngo ikintu no babwira kimwe nuko abo bana uko bagiye na gisi ndabitegera cyane ko nibaza ko ari kinyegezwa cy'ukuntu byaba byarateguwe nyuma y'umugongo w'iwanje insa n'uguye mu kamashu kimwe n'abandi niyo mpamvu bamaze kubiromarika naje nka romarika twagerageje ibishoboka byose kugira ngo abo bana cyangwa ababyeyi bobe baduha umuco hejuru y'ibyo bintu nubabwira yuko abarundi bohumura kuko abo bana igihe boshobora kuboneka yo bamahoro bakashobora gufasha abandi bana kuko bahigiye byinshi twahure n'ibindi bihugu byinshi hanyuma ikijyanye nuko naba mfise amakenga hino mu Burundi nta makenga mfise kuko ntacyo nagiye nononye nta muntu n'umwe dufitaniye ikibazo nta eka koko n'amahoro ko numva igihugu cyanjye ndagikunda ndi mu Burundi nguwe neza niyo mpamvu naniyumvira uko noshobora kumfasha muri iyo proje abana bakamenya ibintu byo byo kuba kamarobo bakaba baba injeniyere imijyango yuguriye kuri bose.
Ni iki witeguriye gukora mu gufasha kumenya ahubwo gwaruka ruri haba ku rwego rw'igipolisi muri Amerika cyangwa ku rwego rw'igipolisi ngaho mu Burundi, witeguriye gukora iki mu gufasha gutanga umuco muri make?
Jewe personnellement nkuko natanguye ndabivuga iki gibambajije navuze ati umwana ndabirugero rw'abana b'abarundi kumwene bangana bari bakibato kuko urabye icyo gihugu kumwene nakibonye naje bwa mbere ndakigezemmo ariko nabonye hari itandukaniro rinini yari hari ukuntu abantu bitwara cyangwa ukuntu abantu babayeho novuga umuvuduko w'ubuzima bayemo mbona ko abana iyo bicaho hose nubwo baba baratorotse nibaza yuko cyane bashinye kuguma hiyo kuko gutorokaho n'ikindi ni jambo riremereye cyane. Maze kuvugana n'ababyeyi bakampa umuco niba bafise umuco hejuru y'ibyo cyane bakaba bafise koordonize aho bashobora kubatora nibaza ko byoba byoroheje cyane gose. Ariko nagira mfatira akanya ko kuvuga yuko abariko barashaka gucafuza igihugu bavuga ngo abana bagiye kumbuza umutekano muke ikimenyamenya nuko jewe ndi mu Burundi amasaha tuvugana ndi mu Burundi ndi mu muryango naciye ku kibuga cy'indege ntawa nkomakomye n'amahoro mu Burundi bwo kwitwaza ibindi ko bari bashaka ama opportunity yo gushika hiyo bakashikayo ariko ntibovuga yuko bagiye kumbuza umutekano muke mu Burundi turamahoro tumerewe neza nta kibazo gihari n'aya magingo tuvugana jewe naragarutse ndi mu Burundi kandi niteze kubandanya nofasha abandi bana b'abarundi kugira ngo bige ubwo bumenyi bashobore kubukoresha mu buzima bwabo bwa minsi yose no kwiteza imbere mu by'ubumenyi.
Urakoze cyane Canisius Bindaba, umuyobozi w'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi rwaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buhinga bwa robotics, amahigano ya robotics muri no ndwi turangije. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.